iyi mwumva ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3, mu Burundi dusamiranira kuri FM 104.9 no kuri FM 105.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya wa ca kiganiro muri Sanga mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika, kiganiro giha akaryo ababijejwe mu karere kacu cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaharonkera n'akaryo kubaza ibibazo canke gutanga intererano. Nkuko bisanzwe kiganiro ni cyanyu, ibyumviro canke ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino kuvyo tuganira. Abifuza kugira icyo bashikirije bashikiriza muratubabarira, mujya gucisha kuri Facebook yacu, muraduha telefone zanyu canke mutanga icyumviro cyanyu mutwandikire kuri WhatsApp 2241993. Ndasubiramo 2241993. Ikiganiro rero ni Murisanga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Sanga. Uburundi bwagiye buca mu bihe bitari bike bitoroshye muri kahise kabwo. Kimwe muri ivyo bihe ni byabaye muri kahise katari akakure cyane, naco ni igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yatowe biciye mu buryo bwa demokarasi, Melchior Ndadaye, mu mwaka w'1993. Igandagurwa ryiwe ryaje ryongereza ibikomere abarundi bari basanzwe barimwo bitari bwanakire. Ryatumye kandi abarundi binjira mu bihe by'intambara byahitanye abatari bake, abarusimvye bahungira mu bihugu bibanyi no mu mahanga ya kure. Munyuma harashitse abarundi barabonye ko atayindi nzira yo kugarukana amahoro atari kwicara hamwe bakaganira. Muri iyo ntumbero rero, mu kwezi kwa munani umwaka w'2000 mu gisagara ci Arusha muri Tanzania, barashitse ku masezerano inyuma y'ibiganiro byabahuje bitari byoroshye. Ibyo byatumye n'intambara yari imaze imyaka 10 izingamitse igihugu irangira. Muri ayo masezerano kandi Abarundi barumvikanye uburyo bwo gutunganya intwari ibereye yubahiriza agateka ka muntu kandi ishingiye ku mategeko. Ibyo byose byakozwe mu ntumbero yo gukomeza demokarasi, kugarukana icyizere hagati y'abatwara n'abanyagihugu. Ikindi abarundi bumvikanye ko icyo gihe ni ugushyiraho urwego rw'umuhuza rushinzwe kwakira imyidogo y'abanyagihugu ku makosha atandukanye akorwa n'abajejwe intwaro, harimo gutwara nabi, kurenganura abarenganyijwe mu butungane n'ibindi bijanye no kubatunganiriza. Ntibyatebye cyane mu mwaka w'2010, umuhuza w'abarundi wa mbere Sheikh Mohamed Rukara Karufane yaratowe arongora urwo rwego imyaka itandatu imbere yuko asubirizwa n'uwa kabiri ariwe Honorable Edouard Nduwimana, nawe akaba amaze amezi arenga atandatu arongoye urwo rwego. Imyaka rero irenga itandatu irarangiye urwo rwego rwo gutunganiriza abarundi rushinzwe. Mbega niki abarundi bamaze kurwunguka ko? Ico ni kimwe mu bibazo bitari bike byatumye muri iki kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi dutumira umuhuza w'abarundi Eduardo Nduwimana, ariko tubamenyesha yuko tubwiye yuko adashoka aboneka bwa vuba kuko atumiwe mu yindi nama yihuta yo ku rwego rukuru rw'igihugu. Nuko rero akanya kose tuza kumuronkera turaza kuganira nawe kubijanye n'ibikorwa by'umuhuza w'abarundi. Ariko rero ntimwitange ikiganiro n'icanyu, turabaha akaze mugire icyo muba murashikirije imbere yuko dutangura twakira umutumire yatubwiye yuko ashobora kuza atevye gatoyi. Ikiganiro rero naho duca irya no hino ibikorwa by'umuhuza w'abarundi imyaka irenga itandatu irarangiye agenywe ayo mabanga abaye wa kabiri undi yamusubiriye yatwaye ico ki ubwo rwego imyaka itandatu. Mbega bamaze gushikana iki ku Barundi? Niki abarundi bo kwizera yuko ubwo rwego kandi rugiye kubandanya rubafasha? Nuko rero reka twakire Daniele. Daniele mwiriwe?
Mwiriwe.
Egome Daniele, mukurindira umutumire, mwumvise ikiganiro aho gihagaze, hari intererano mufise?
Oya, ntangwe kubaramutsa kwanza mumenyesha makuru.
Murakoze.
Mubisanzwe narifise ibibazo, sinzi yuko nabibaza, akenshi byari ibibazo.
Yego.
Nasaba mumbarize uwa mutumire mumbusumani.
Yego.
Ni ukuvuga urwego ni urwego rudasanzwe rwagiyeho kandi bikenewe. Rero nashaka kubaza nimba murabona yuko igihugu casubiye kikaja mu bintu bitari byiza mu kaduruvayo kandi cyari cyarafashe inzira nziza, none umuhuza ubwiwe yoba yari afise uruhara rwo guhuza Abarundi? Kuko je simbona ukuntu Abarundi bagiye kurondera uwundi muhuza abandi bahuzaho hanze kandi dusanzwe tubafise ngaha mu Burundi. Ni ikibazo cya mbere. Ikigira kabiri nacyo nashaka kubaza igihagararo yoba afise tugereranije n'izindi nzego zikomakomeye nk'urwego rw'umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'igihugu n'ibyegera byiwe. Mbega hamwe amatati yagiyemo nk'abo b'inzego zikomakomeye yoshobora kubahuza hanyuma ibintu bikagenda neza? Ibibazo ni ibyo narisanzwe fise. Hanyuma izindi ntererano nasaba yuko mu bikorwa bigaragara aba yaratorewe kuba twumva ngo ni umuhuza, rimwe na rimwe nk'abantu twibereye muri interieur twumva ngo umuhuza tukabyumva uko nyine, mugabo ntitwigire twumva abo yahudije kuko amatati yamari menshi haba mu matongo mu wiki abandi bapfa ibindi biriya na biriya, ariko tuguma twumva ngo hari umuhuza ariko akaguma mu gacerere.
Egome Daniele, Daniele uhagaze uri mu ntara yahe?
Mu ntara ya Makamba.
Egome mu bikorwa urwego rw'umuhuza rukora mu ntara ya Makamba nta na kimwe barafasha canke mu bijyanye no gutatura amatati y'amatongo ko mu byo bajejwe navyo ne birimwo cyane cyane no mu ntara ya Makamba? Ibibazo nk'ivyo twumva yuko biriho nta kigaragara na kimwe mwovuga yuko urwo rwego rwaba rwarafashije?
Aya nuko urwego rw'umuhuza ntabwo turabona, kuko igihe Musenyeri Seratio ari yatwara ugwi ujejwe iby'amatongo ujya ntuze ya niwe
arigeze
kwandukana hari sentebe
sentebe murambabare murambabare sentebe ego
arigeze kwandukana amatati ahegere mu inyanzarake, ariko twigeze twumva ugwego gw'umuvuza nayo kwaza ngasukemwe mabisi kuko haragombye kuba n'imishyamye ariko twarashimye yuko izinzego ziri hejuru yuko batiye abanza barabihagarika agahenge karaboneka mugabo ugo gwego nyumviya yuko ari kubari kucaruja hagati rugatatura matati mu bambere
egome ego ico cyo bandanye bandanye urangize
ni kuko abene ugo gwego gwagire abene gihugu bato batamwe no wari wese afise ikibazo ashamiye n'uwundi umuhuza akaja hagati none nimba atoshaka kuja hagati muri abo bato bativyo vya yo matongo vyashamiranye no umba mu nzego zikomakomeye hoho byota bigira ngo hoho biragoye ntawo nta sinumugene wacha ndayivuka
Egome Daniele murakoze ibibazo byanyu na byanditse kumbure ni ashobora kuboneka turabikubariza William umwiriwe tufse Egome muhagaze he Egome turiko tucajya no hino ibikorwa byakozwe no muhuza w'abarundi hari ico wo bivuga ko
yego gusiki no takugira ngo ndanse ngo mutanimerera no
mhm
bono uko urumva ko ari muhuza barundi yo bari giza yuko yo byageze guhuza barundi bo mu miryango yari yose kugira ngo tarutse nka mahoro
ego
alo
turakumva
agerageza ndetse no agerageza no gutumira abari barundi baba bari mu buhungiro kugira ngo tanke namwe nabari mu nkaba bagenderera
hanyuma abonye politiki batanye mu nabakaba nyine bafiriza nuko umba bose n'abarundi nuko bari hanze nabona barundi halo
ego me turakumva bandanye
ego me ne ano ali ari yo murakoze
ego uvuze kuri mu ntara ya Cibitoke
ego
mu ntara ya Cibitoke nta kintu kiboneka ubwo rwego guho muhuza rurakorerayo
bo je nawo mereye nako ndigira mbona abo bantu badushikirira ku aho tuherereye
kumbure wewe nta matati kumbure nta ngorane wagize kumbure abandi bo baragize bo bara uri muri komini yahe
ndi bukina nyana
ego
ibuko baherere mu bintu bimaze neza no mutekano bari nta ngorane kabisa
umutekano ni nawo twese twifuza kandi nawe abarundi nka bose bifuza reka twakire Chris nawe Chris mwiriwe Ego Chris muhagaze
ndi hano mu gisagara cy'Ubujumbura
Ego
kintu cyambere nagiye ntangure gushikiriza ko urugwego rw'umuhoza no vuga ni rumwe mu nzego nyinshi zavuye mu masezerano y'iri Arusha
Ego
kandi zatorewe abene igihugu mugabo kibazo hamwe umutumira adakuza muza kumbarizanya kubaha umuhoza ni ukuntu umengo uhuza uhuza abantu bafitaniye amatati naho tukaba tuzi yuko haba hariho urwego rw'ubucamanza rujejwe gutatura amatati mugabo iyo ruyatatuye aba ari nk'ukimanza nkamubaza nti boshobora nk'ubu bahujije abantu bari basanzwe bibereye bariko barabikurikirana n'ubucamanza mwako kanya dosiye yokivayo ikabiheze tukuvuga yuko ubwo rwego nibaza ko bwoba ariho gisubizo cy'ubucamanza oya ahubwo simbona neza aho ububasha bwako rugarukira ibyo guhuza n'ibyo kurekera ubucamanza ego nkaca nongera nkamo nkabazanya kubahwa na ahaza kubonekera hose mu mumbarikime ngo ufatiye kujya basubiriye ujya sehe rukara ewe barabona umenga hariho ibikorwa byinshi byari kuri tere tukumva habaye amatati akabanguka akanyaruka gusukamo mabisi nubwo uno munsi twica yuko umengo hariho n'ibibazo bisumbirije umuhuza umengo ntaboneka cyane ku rubuga yego ikibazo cyane twanjye twaruza
egome ariko ndakubwiye yuko twatumiye urwego naho ari Eduardo Nduwimana ariko twifuje kumenya icyugo rwego rumariye abarundi duhereye mbere no kuwahoze arurongoye imbere yiwe ni muri rusangi ntituraba ngo ni Eduardo canke ni Rukara yamubanjirije turiko turaba ivyugo rwego rumaze gushikana ko abarundi turafise Prida kuri telefone Prida mwiriwe
mwiriwe neza
ego Prida muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ndi Bujumbura mu Burundi nkisoma ivyo mwari mwanditse zari zanezere mbonye mutumire twari dufise yari umuntu twari dukeneye twari kubaza ibitari bike
yatwemereye yuko ni yaronka kanya aragerageza aboneke naha aboneka tevye gatoyi murashobora kuba murashikiriza ivyumviro vyanyu nta kibazo
ndagira mbandanye muraza kumutubariza turasigira ibyo bibazo nyine naguma muze kumutubariza ko mu Burundi hashobora kwaduka intureka hakaba ibintu bitameze neza buba nuvuga position yabo mubona igihagararo cyabo coba gikwiye cyangwa nico bagikwiye cugo rwego nyine yaba yashobora kuca twishura na ndamubaza kandi kabazo ariko ntacu muze kumumbariza
reka ndakubaze gatoye vuze ngo mu Burundi hashobora kwaduka intureka hari ibimenyetso ubona yuko intureka ishobora kwaduka
oya mvuze si nakoresheje si nkahamwe
ibyo rero sibyo twifuriza abarundi reka twifuze yuko twifuze yuko kwama amahoro
oya bo reka nsubire mu kibazo
yegome
nkahamwe nk'ibi byari byabaye mu Burundi twabonye 2015 muri 2015 ingene buba barabituye kubera iki bajye abantu bagize bijya bintu batituye rujya rwego kandi kwari
abagize ibintu bagize ibiki
kujya kutumvikana mu bya politike byabaye
yegome
kubera iki batituye rujya rwego bakabanza gushika kuri iyo bagira bijya bintu byose kandi rujya rwego kwari
yego
Icyo kibazo muzo na kimbarize nabo barateguye bijya bintu muzo mukoze
yego reka ndakubaze uri uvuze kuri ngahi Bujumbura urugweko rumaze imyaka irenga 6 nta kintu kigaragara mubona ngo wagwarashitse ko mwebwe nga muba nkahi Bujumbura
hari byo gwakoze bimwe turabibona kandi tukabishima ivyo gwakoze gwarahuje hari nk'abantu baba bari bahunze nk'abari baba bateshejwe izabo ibuka nk'abantu baba bateshejwe izabo hanyuma ubwo gwego gw'umuhuza akiri umuhuza Rukara yarigeze kubahuza ndabona ko yigeze kurunga ikadelegasiyo ikagenda igafasha igasubiza abo bantu mustabo barakoze baragize icyo bamara
yego kuri mwebwe rero murashima ibyo rwakoze
jodi merci oui
yego me murakoze turafise Gabriel kuri telefone Gabriel mwiriwe
mwiriwe
yego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ndimutite ku tarikombo yageze kiza kwa dukaje cyambere
yego
ndeje biro by'umuhuza w'abarundi ugahishe umuntu ari hagati ibiro
yego
isa kabiri hari imiryango y'abahaga imiryango y'aba mu rukoko ishyamba ry'imere rya rukoko bakuye mu zabo leta ira ivuga ati hariyo umutekano mu Kenya kibabyeye iyo miryango yarayituye umuhuza ibiro by'umuhuza byari ni mu gacere nta kintu cyabivuze ko iyo miryango bakuye matungo yabo baba mu rukoko sinzi mwambaye by'umuhuza hari ikintu bavuga ko icyo kibazo cy'abo bantu bahora baba mu rukoko babakuye mu byabo
ego me ndakubaza ikibazo nabajije na Prida uvuze kuba mu Cibitoke ubwo rwego rw'umuhuza kuva rukibaho nta kintu kigaragara ubona ngo wagwarashitse ko
ntigaragara kwenye ino watu mchili toki kuko wenda mchili toki na mtu nyumwe ndavo na biro vimuhuza muna sija hobi wali herere yebo tuzgira umune ala kemeye ahani mdo wali hirbe biro anajiko wakamimeye
ego me kumbure nuko kumbure ngira mutarashikirwa n'ingorane ngo mubiture nibaze ko mwoshobora kumenya aho bakorera turafise Demokrate kuri telefone Demokrate mwiriwe
neza
ego me Demokrate mwifuza gushikiriza iki ubwa mbere muri he
turi muri komine Mugamba
ego bandanye
ego de tunagomba kuva ibiro by'umuhuza ikintu bimaze ahanini usanga biboneka nko mu gisagara cya Bujumbura kandi nta na kinini mbona cyashyize ko je ndiko ndanaraba
ego
ndiko ndaraba mubora zagiye ziraca mu Burundi ravye nk'2015 ugwe kumuhuza ntacho gwakoze kiboneka kandi ninkako ntako byokora nta kintu gwokora biboneka kubera umuhuza ava nka Mohamed Rukara turaze ko yava muri mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hanyuma no Edward Uwimana wewe ibyo yakoreye CNDD-FDD turazi ko ari ibintu bikomeye cyane muri kiriya kibanza bamushizemo je mbona ko kwari nko kumushimira nawe bamaze kumushimira ategekwa gushimisha ubwo butegetsi nyine wowe buhari turazi ko ari umuntu akomeye mu mugambo CNDD-FDD turazi ibintu yakoze mu migambwe tukaza tubona yuko ikibanza nticari kikwiye kuba ikibanza cya politiki igituma kitari kikwiye kuba ikibanza cya politiki umuhuza yashinzwe guhuza leta n'abanyagihugu basanzwe bato bato ariko mu gihe bamaze kuva hejuru mu butegetsi nta kuntu yoba ari umuntu akomeye mu mugambo uri ku butegetsi wacagira ko acahuza leta nabo batase nayo hanga bindi bintu nyene byo babyega leta uracha tubona nkuko ko nta nguvu tubona sise ingufu sise azifise kuri leta ariko kumunyaga igu muto muto tubona ko atakibanza kinini sise mu Burundi kandi kirumvikana aha yarakugire agira ingufu zikwiye yo umuntu yigenga akava mu mpamo bibihereye imana bakamutora mu bibihereye imana baba basenyeri kandi bariho tuzi bimvuga kuri bemera imana baba basenyeri katolika canke angirikani abihebeye imana bose turabemera mu Burundi niyo yobara yarakwiye kuva niwo muti mbona hanyuma nkaca nuko
egome nuko atarashika nyene imbere kubandanya ariko amasezerano yarusha ashiraho ugo rwego ntatomora yuko ateza kuba ava mu mugambwe canke ateza kuba ava mu bihebeye imana canke ava handi hose atogwa ni inama nshingamateka urumva yaratowe bihaboneka yuko ava mu mugambwe ariko nibaze yuko ico atari kibazo gikuru nuko hoboneka ibintu nyamukuru bikuru biboneka bigaragara yuko ugo rwego ruri kurafasha abarundi sizi ko mwari mufisa kandi kabazo mubandanye
egisho nagomba kubandanya nkuko mvutse ingene yofasha abanyagihugu yarakwiye kubafasha nyina taho yegamiye asisunze umugambo wa politike yo barimo akawufasha yisunze ntiyisunge umugambo yo barimo asisunga ahubwo inyungu z'igihugu z'abanyagihugu bato bato nk'abanyagihugu akabavugira turabye nk'ibiheruka muri iyi minsi nuko nyine atarashika ku mu
alo egome demokrate tura mu takaje gatoye ariko twibutse abariko baratwumviriza yuko ikiganiro ari muri isanga umutumire ni Eduardo Nduwimana arongoye urwego rw'umuhuza w'abarundi ariko akaba agifatiriwe ntitwashoboye kumuronka kugihe kuko yaciye afatirwa n'amabanga akomeye y'igihugu akaba yatubwiye yuko mu gihe yoheza n'ingoga yoca anyaragasa akitaba iki kiganiro turiko duca irya no hino ibikorwa by'urwego rw'umuhuza imyaka itandatu irarangiye irenga gato ubwo rwego rushinzwe turiko duca irya no hino rero turaba ico rumaze kumarira abarundi turafise Jean Bosco kuri telefone Jean Bosco mwiriwe
muraho
ego me turaho murakomeye namwe
nake turashimira Imana
ni vyiza muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
muri America muri South Carolina
ego
je nari mfite ibibazo bibiri kuko Burundi je navukiye hanze ariko mama akaba yarambwiye uko bavuye mu itongo leta yari hari 72 ukuntu yabakuye mu itongo dufate nk'akarero nk'itongo ry'imetero ijana ku ijana
yego
wararikuwemwo Burundi ntugisigarane na gatoya nk'umu uwo muhuza w'abarundi yofasha gute abo barigiyemo kuko abaritwaye bagiye barigurisha abantu benshi twebwe twari kuvuyemwo ukuntu tworiro nkaho n'icyakabiri kuko urumva kuriro nka ryose ryaragabagabanijwe abandi icobo bidufasha kubera ni leta yari hari ico gihe yaritwaye ihereza abandi.
Ego me Jean Bosco ntaguciriyemwo muvuze yuko mubanga ha muri leta z'umwe za Amerika, ico kibazo muvuze muragishikiriza ugo gwego?
Twaye ubabona bica ndadaye twaye twashizeho umuroya.
Umuroya numushingwa manza.
Aho yantwaro nyene nta hantu twari kwitwara.
Umuroya numushingwa manza. Ego.
Bo ntaho twari kwitwara. Urabona rero nibindi by'akajagari bigenda biba utwongeye kuko na sokuru yateza kubikurikirana yaciye apfa. Mugiye twomwitura hari cyo bidufashamo kuri getongo. Icyo cyari kibazo ca mbere nari kumubaza. Icya kabiri hariho abantu baba deplace bashizwe mu matongo y'abantu. Gushikanu bakaba tarabakuramo. Kwenda uwo muntu bagiriye mu itongo we baramutwaye ijyabo. Ariko abo barigiyemo baguma bakurikirana amatongo y'iwabo kandi batahari muri iryo gihe uwo muntu. Hari cyo bofasha abo bantu kugira bavemo na wa muntu asubira ntahantu hiwe nabo baje iwabo kuko haracyahari ntibatwaye. Ibyo bibazo nashaka kumubaza.
Gome icyo kibazo cy'abatashijwe izabo bakajya mu matungo y'abandi ni kibazo cyavuzwe cyane mu Burundi, ariko ntiyaza turaki mubaza kumbure urwego muhuza hari icyo goba ruriko rurabikora ko. Irankunda kuri telefone. Irankunda mwiriwe. Gome muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Ndi mu Burundi na dinasi kibazo iki kintu kijyanye n'abantu ushobora gusanga bagiye mu matongo y'abandi ariko ugeze no umutwe akaba atarayakubiza. Sinzi yuko umutumire muhamaye mwamutumiye ari mu biro by'umuhuza kugira ngo tugire icyo tumubagize, ariko ikibazo cyane cyane najya ndamubaza mbe ko imanza ziri mu masentare ari nyinshi kandi zerekeye iki kibazo nicyo kintu bamaze gukora kigaragara cyangwa se kiboneka kugira ngo izi mpamvu zikorerwe umuti dushaka hirya y'ejo kugira ngo umurundi wese ahari agire icyizere. Kigira kabiri usanga rero bw'umuhuza ni urwego rwo kubaha kandi bakwiye gukorera abanyagihugu bose, ariko rero uno munsi bashobora gusanga itwaba mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu ugasanga hariho imyidoko abacanke bariya ugasanga byibuze hariho n'abacamanza mu gihe abanyagihugu babica usanga bashobora kuba babanarigazanye n'ibintu babacibituye canke bishaye biriyani mbe nicyo kintu bariko barakora kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ahubwo ako umunyagihugu canke yicura ubucamanza ko abona mu murenganya abe azavuga ati ufite icyizere umuhuza nicyo kintu botanga c'umwizere co kwizera.
Ego me muvuze yuko muri Bujumbura?
Burundi mu Kayanza.
Ego mu Kayanza hari ikintu kiboneka ubwo rwego rwo bari rumaze gushikako? Ntituvuge cyane cyane kumbure ivyarugoye canke ivyo tubona bitari mu buryo bwiza, nta na kimwe gito muvuga yuko rwaba rwarakoze muri iyo myaka irenga itandatu?
Nuvuga no kuri ibyo bamaze gukora byo birahari bamaze gukora kandi turabishima, ariko uno munsi ugiye kuraba ikibazo na insise ugiye kuraba ukaraba n'imanza zihari nyinshi bari bakwiye kuba baradushizemo ingufu ariko bashobora gusanga haba imanza n'ibice 70% ku ijana ari izo ngorane nyine. None wumva kugira ngo ibyo bice bigabanuke by'uburyo bije ku 20% habura iki? Ni nyinshi baba bariko barateganya.
Egome urakoze, nuko atari ngaha niyashika. Ibibazo byose turiko turavyandika turabimushikiriza. Silvestre turi kumwe kuri telefone. Silvestre mwiriwe?
Nyakubaho.
Egome muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Yewe ndi Bugande.
Egome
ama telefone yagumye ngora sinabandarije kumviriza ivyo ganiro neza.
Turiko duca irya no hino ibikorwa by'urwego rw'umuhuza w'Abarundi rumaze imyaka irenga itandatu rushinzwe, rumaze gushika kuki? Mbega Abarundi bovuga yuko rumaze kubakorera iki? Nicyo kibazo turiko turiga ko dufise umutumire ariko ntarashika. Ni umuhuza w'Abarundi Ombudsman Edouard Nduwimana, turacamurindiriye ariko turiko turahakaryo nakanya abifuza kugira icyo bashikirije mu kurindira yo kwashika.
Ku muhuza w'Abarundi cyo je ndabyumvira ko kuba atanguza ubwo kuzana iyo mishikirano ni turabona ko biriko biraje imbere kuko ababwira imishikirano ntibemera neza kugira ngo bayikore mu buryo burambuye barondere uburyo bw'uko twova mw'ubu buhungiro baguma baharira bagaharira ukuti ariko nuko natwe tukaguma turindiriye ngo bazote babashike ku buryo bukomeye ugasanga harimo abantu bamwe bakwise icyo biyagiriza bakavuga ati ibyo biganiro byoza ku murongo bikagenda neza byo hava noneho natwe tubera bibi abo nibo batubereye intambamyi nibo batuma abantu bahunga nibo batuma tuguma mu gahinga ntiduhunguke kuko iyo bagiyeyo ukuri kugomba kujya habona bo baca bazika bagaca bafata ibindi icyo cyabugize ibiganiro kujya mu mahoro umuhuza ntiyanka kubahuza bya Museveni ntiyanka kubahuza ibyo bama bavuze urabyumva ko abahuza kabisa akabashira kwabo tube baca hariya namwe ni muze hano aganira nabo abumviriza ibyo bifuza ari inzitizi ibiganiro n'abo bantu bafise ibyo biyagiriza babuza ko abashaka amahoro n'umurongo kugira ngo tugarukire ibibondo byacu bisigare mu iragi ryiza ryabase kuri babo turiko turagenda ibyabaye kuva mirongo itandatu kuva mirongo ingahe urabona yuko imyaka iheze ari myinshi bamwe bariko barapfa bariko baragenda abo bize rero ngo bagire bakurize bado mu nzira abana bacu basigare mu mahoro ntibaze basigare barabaze ibyo batakoze ntibabyemera yuko ibyo biganiro byoza mu nzira abana bacu ngo tubaragirage ibyiza iragira itomoye ntibaze basigare barabaze ibyo batazi no kwishyura yewe rero icyo mbona umuhuza yokora ni uko yobanza akaraba iyo ntambamyi kuva kera kuva kwa Gasore bamwishe kugera n'ubu iyo ntambamyi ikaba ikihari hakabura n'umwe umushingantahe mu Burundi yovuga ati kwa Gasore yazize iki nanuze yazize iki nanuze yazize iki hakabura umushingantahe muntu umwe aseruka umuhuza yari akwiye kubaza iyo ntambamyi iriva ikava mu nzira amahoro agaheza agasasagara mu Burundi.
Egome, urakoze Silvestre mu Buganda, murabandanya mumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro ni muri Isanga, reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira amategatoyi.
Sema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu.
Twaomba wana siasa msiturudishe kwenye hali ya shida.
Amani,
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 tunataka
Radio Ijwi ry'America ikiganiro ni muri sanga imyaka irenga itandatu irarangiye urwego rwo gutunganiriza abarundi rushinzwe urwego rw'umuhuza wo twita Ombudsman mu kirimi cikinofunofu mbega niki abarundi bamaze kunguka kuri urwo rwego umutumire twari dufise ni Edouard Nduwimana ariko ntiyashoboye kuboneka aracyafatiriwe n'amabanga y'igihugu yavuze yuko yaciye amufatira bwa ngombwa ariko iradio ni yanyu ibyumviro byanyu ni ntangere turafise Simeone kuri telefone Simeone mwiriwe
mwiriwe
ego me muri he mwifuza gushikiriza iki
mbo jewe muri ntara ya Gitega ni muri commune Giheta
ego
kubijanye n'ubwego bw'umuhuza nge uko ndabibona ukwego kw'umuhuza nkaha mu Burundi ni ukwego rukunze kumera nk'ubwumvikanisha leta ikumvikanisha n'abandi banyagihugu baba bafise nk'ibintu baba bapfa urashobora gusanga nk'abanyagihugu banga bafise amatungo ya leta barayabayemwo igihe kininiya mugabo bamaze kubamo igihe kinini hatagira igihe babona yuko umenga amatungo yabaye ayabo icyo gihe leta iyasubiye ko haragira igihe abanyagihugu bamera nk'abaca bagomba kuburana hama bagahava batitura urwego rw'umuhuza rero urwego rw'umuhuza ikindi kintu nshambona ni uko rushobora kucarugira intamba zo gutunganiriza abo bantu narijya usanga kenshi na kenshi umenga abakunze kurugira ntibujya kubiri n'ibyo leta iba yifuza ikigira kabiri naho urwego rw'umuhuza ariko turabiraba hari igihe womenga kumera nk'ugusubirira ubutungane rero yaba uwo mutumire yari yahageze yari guhita atubwira ukuntu niga bobo kubera iki batubirekera ubutungane ibi byo guhuza abantu niko je navyumva
ego me urwego rw'umuhuza rwashizweho ngo gunganire ubwo butungane n'ubw'ubutungane naho ruriho n'urwego rw'umuhuza nico catumye abarundi ndetse babona yuko rukwiriye kugira rugira ubwo ico rusahiriza mu gutunganiriza abarundi Leo Cargo mwiriwe
Imana umenyeshe makuru w'Ijwi rya Amerika nongere ndamutse n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika aho bari hose haba mu Burundi ni mu makungu
ego murakoze camugira ko mugira ico mushikirije canke muri hehe kwanza
jewe ndi mu ntara y'Amakamba muri komine ya Kayogoro niho dusanzwe dutuye ni naho muhora mu nyakura mpagaze ndazi neza abantu benshi barakunze kuba banyumva ngaha ku Ijwi rya Amerika kuko muranyitayeho kandi ndabashimira cyane ku kigoro mwama mukora
natwe turagushimira kuko uri umunywanyi w'Ijwi rya Amerika reka ucugira ko ugira icyo ushikirije rero
ego jewe ntarandiriye n'ukuri urwego rw'umuhuza ngaha mu Burundi nk'uko mubivuze ruramaze imyaka itandatu rukora turazi ntanguye kwibutsa abarundi rwaratangwe rutwagwa n'umunyakubahwa Rukara hanyuma rurashikira n'uwundi Edouard Nduwimana ariko je uko ndabibona urwego rw'umuhuza ndabona yuko rwari urwego rukwiye kuba urwego rwo guhuza abarundi koko ariko jewe amakenga n'ubwo nyakubahwa Edouard Nduwimana atashoboye kwashika kugira tumuture ibibazo byacu twebwa nk'abarundi turabona yuko urwego rw'umuhuza koko tubona yuko hari ibintu bibazo bimwe bimwe ngaha mu Burundi rushika komenga rukabikora ko rugashya aha twovuga nk'ibibazo umenga nk'amatatu bayadutse hagati y'ibibazo abarundi tumaze n'iminsi ivya politiki biraboneka yuko muhuza iyo bishyize ntibabibonamwo ntibashyiramwo ingoga canke ngo babikore ko kuko umenga bica bituma umenga botakaza ivyo bibanza birimo ariko siko twebwe abarundi twari dukeneye ko tubona yuko urwego rw'umuhuza rwokora turakeneye abarundi yuko urwego rw'umuhuza rwego nyene rwigenga ruhuza abantu koko baba bashyamiranye canke bafite amatati hanyuma turakunze kuba tubona
Leo Cargo ndakubaze uvuze ko ukeneye ko rwigenga hari ico wokwerekana wovuga cerekana yuko rutigenga
ubu ego icyo nerekana n'ukuri nk'ugwego gwahiruka urugwego muri gwariho muri 2015 cyarabonetse yuko ujya mukuru nubwo biriho yabikorera mu kinyegero yerekanye ngo avuga dudura avuga ati twe duhagaze ngankugwego gumuhuza cyanke ruje hagati yabahuza dufate nk'abari ko baranka yuko unaka yitoza cyanke abandi basigikira ko yitoza ntigwigeze ruhaguruka vrema tubyumvikana barundi twese tubyu tubitahure hanyuma urugwego ruhari nago nkuje icyo yaba yarahari
sinze sinze leo 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 ugwego ni rumwe uvuze ngo ugwego gwahahora n'uruho ugwego ni rumwe turiko tuvuga kuri urwo gwego nyene ntituraba Rukara ntituraba Edwari turaba ugo gwego muri rusangi nk'ugwego ico rumaze kumarira barundi bandanye
ego gwego ni rumwe mugaba rurongoye nibo bagenda bahindagurika mugaba urumva bica bigenda biboneka yuko indwara yari igwaye umwe niyigomba kugwara n'uwundi reka turaje kuri urwego ruhari nago Edward Nduwimana n'ukuri prema jewe ambabarire sindamwinjiriye mugabo abarundi benshi igihe yajyaho baragize n'amakenga ati n'ukuri prema turaje igihe yari umushikiranganje ibyo yakoze ntitubona yuko bizokunda nk'ubuko yari umuhuza nk'ijya migambo yatatanye nta kuntu yari guhava avuga ati reka ndabagire nk'uko ndumuhuza w'abarundi hanyuma urugwego baje hamwe turaze ngo bagengwa n'amategeko y'igihugu cy'Uburundi mugabo nawe nk'umuhuza ari kuvuga ati ngende abahuze nawe tukaraba no ahantu ari karandanirirwa niho n'abarundi twebwe tuca tubona yuko vrema urwego rw'umu ego rujya rwego rurahanye mugabo ntitubona yuko ruko rurakora ibyo abarundi batwipfuza
leo leka tureke kumucira imanza nuko atashoboye gushika ntituzi ko atacyo yoba ari karakora kuri ibyo bibazo by'imigambwe ariko niyashika canke nikindi gihe tuzomubaza ibyo bibazo abyishure ko numuhuza wa bose numuhuza wibazo byose biri mu Burundi naho ibibazo ari byinshi ariko nibaze yuko nico kimigambwe hagati mu gihugu ashobora kuba afisi ico rikaragikora ko cyangwa gwego rikora gikora ko ariko nuko twamukenye murakoze rero Leo Cargo Frigence turi kumwe kuri telefone mwiriwe
mwiriwe
ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
kwega duhagaze hagati mu ntara
yitwa ngo iki
mu ntara ya Gitega nagomba kubaza alo
ego turakumva
nagomba mbaze none uwo muhuza ntiyoshobora guhuza ibiganiro abo baja hanze akaba ari wabahuza
ego me
nije nagomba kubaza
ego ibyo bibazo natwe naje nari nagitekanije yuko ndakimubaza urakoze reka twakire emi mwiriwe
ndabumva ne
emi muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
mpagaze ku butaka bw'Kigali mu Rwanda
ego
ejo na saba abarundi uko batahereza umugozi umwe kuko ibibazo byose ubona basanga bagira bituruka ku kudahuza nk'abene gihugu nwera hano uko bahuza bagashyira hamwe bakarwanya ikintu cyose cyabatandukanya ubundi ibyo bifuza byose bazabigeraho
ego me wewe rero ubahaye icyizere hari kindi ufise ego me urakoze emi urakoze reka twakire alo ego reka twakire kandi Jean ari ku murongo Jean mwiriwe
mwake aho ndi ni mu gitondo mwake cyane gose ndabaramukije
aho hantu mu gitondo ni hehe Jean
Sudan Rapid Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ego me mushikirize icyumviro cyanyu
mbere ko jikirize icyumviro cyacu nashaka nibutse mu barundi barose akaruhuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banezerwe mu munsi mukuru wa Memorial Day y'uno munsi hanyuma nkongera nashaka kuramutsa uwo muhuza Edward Nduwimana nahatabonetse ariko natabonetse ndazi aranyumva hari nashaka kumushimira ku bikorwa ya amaze igihe cy'imyaka itandatu ariko arakora naho ari mu bihe bitoroshe babikoreramo batorohewe ariko ku ntambwe bageze ko jewe ndayishima cyane rwose hanyuma ikindi naco nari nateguye kumubaza nuko atabonetse nashaka araba ingene yohuza hagati y'abarundi n'abari hanze cyane cyane ku mpunzi kugira ngo abumvishe yuko mu gihugu ari amahoro atangorane zihari batahe bareke kubitikwa n'ubukene hariya mu gihugu kabafise ahantu hisanzuye baturutse bapfa mu Burundi. Kandi ko navuze nyine bifise mu ruhara rukomeye abahanure bareke kumviriza amatwi y'abababesha ngo mu Burundi nta mahoro ariyo. Jemeruka yo nta n'indwi zibiri zirahera naramaze ukwezi hafi n'inusu amahoro hari naratembere intara zose ndayazi nico novuga ngo nico niyumviye ku matwi nico niboneye amaso kuyandi cyari cyo nanashatse gushikiriza murakoze.
Ego murakoze ku cyumviro cawe. Bamwe bavuga ko hari amahoro abandi bakavuga ko atamahoro ariho. Umwe wese arafise ingene yiyumvira canke ashikiriza cyumviro ciwe. Turafise Sebastiano kuri telefone. Sebastiano mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me muhagaze mwifuza gushikiriza iki?
Neza magaze mwandi mahama mu Rwanda.
Ego.
Ewe ikintu nataka gushikiriza nabonye yuko mwahiganira wa Mbushman nataka ndabashikirize ukuntu mbona yuko mbona ibintu byo mu Burundi bitariko biratorerwa inyishu.
Uri Murundi Sebastiano, uri Murundi cyangwa uri Umunyarwanda?
Yego, uri Murundi.
Yego me.
Yego.
Bandanya
nashaka kubashikiriza nashaka ndabashikirize ku bintu nabo bavuga ngo mu Burundi ngo hari amahoro. Nta mahoro ahari. Yaba hari amahoro uri kuraraba abantu batatana bagenda nibo bavuga ko bari none bo babahunga amahoro abari muri Tanzania mu Rwanda n'ahandi n'ahandi, ahubwo burabanje mu gihugu cy'u Burundi hakiri kare amazi atararenga igihumbi ariko umuntu ariko ararenga igihumbi kubera abantu benshi bitanwa n'ibiza biriko biyaza nyine batera nk'uko ugasanga umuntu arapaswe atatinka ariko nzira ugasanga agiriye yari mu iperereza bakarondera bagasanga yagiriye ahubwo gihe cyane nashaka kubasaba yo ndetse neza ibintu byo mu Burundi mwaraba mukabikemurira hafi mukaraba abantu bose kugira abantu kubera nta kuntu bose baguma bigumbiye bamwe bariko baragenda abandi abandi bavuga ngo amahoro ngo arahari. Nta mahoro yoba ahari, ahubwo aba ari ikindi kintu babiye kiyuma kubera nta muntu yohunga amahoro kandi ayabona. Nicyo nashaka ndabashikirize. Murakoze.
Egome murakoze. Namwe hari n'uwundi yari yabajije ikibazo nk'icyo yuko atacyo urwego rw'umuhuza rwikoragira kugira n'abahungiye hanze babahimirize batahe, ariko ko atari ngaha nta kundi nitwasubira ku murongo kumbure azokwishyura ibibazo mubajije. Turafite Sofoni kuri telefoni. Sofoni mwiriwe.
Mwiriwe, mwiriwe.
Egome muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Neza neza jende bubanza mu ntara bubanza ku komine bubanza nyene izo ni buri huko.
Yego, urwego rw'umuhuza mu ruvuga ku iki?
Yewe kabisa nacyo nubona no ruvuga kubera urya muhuza mushasha mbona atajya kuri tere tiko kubera ko atajya kuri tere hari abantu baheruka kubonerwa inzu zabo hari ya muza gatunguru hari bariko bubaka ingoro y'umukuru w'igihugu. Yee kabisa ntiyigeze ahagera ngo ahumurize bajya abanyagihugu cyangwa ngo asukemwe ababisha bahuze hamwe na leta. Aca nibaza ati none uwo muhuza adaseruka ku banyagihugu biwe aba ari umuhuza bwoko ki? Abahagarariye ubuhuza bw'abene Burundi cyangwa abahagarariye ubuhuza bwa leta gusa? Nta kundi njye numva nabivuga nkaca mvuga ati ga nta cyizere numubona ko kuko nange yari akiri buramatari w'intara ya Kayanza ibyiwe twari tubizi igihe yari umukuru wo mu gihe yari ari umutegetsi w'intwari hagati mu gihugu imigambi yaguma yicamo hagati kabisa. Nacha mvuga ati ubuhuza bwiwe ntacu umuntu hanene nkajewe cyangwa n'abandi bafite ibyumviro nkajewe ati mbona yuko atabuhuza bwiwe kabisa ntacu twomwizera ko nta kintu mwiteze ko.
Egome Sofoni turi ko tuca ijya no urwego rw'umuhuza ntituri ko turaraba ngo ni Eduardo canke ni Rukara. Ubwo rwego rumaze imyaka itandatu irenga rukora. Rukara yatwaye imyaka itandatu. Eduardo amaze amezi ariko yababa amezi atandatu. Iyo myaka yose itandatu go rwego ntaco gwashitse ko cane cane mu ntara yanyu yabanze.
Bisaje nkaho ntumbere nta matati nkaho yahabaye ariko ugiye kuraba ibyo rukara yakora n'ibyuhunye naho tutwokwirwa turabica hirya no hino abona ko bitandukane izo. Rukara n'umuntu yashika kuri tere ukabona akashitse kuri tere abanyagihugu bakubiswe n'ivyago yaca anyaruka kubaseruka ariko uwundi wewe kabisa biraboneka yuko ari umuntu yewe bagegamiye nk'uruhande rumwe atashobora kujagati na hagati tereka ntunganirize bene Burundi.
Eh hey, ariko ivyo nivyo mwiyumvira sinzi ko ariko bimeze nuko atari ngaha yari kubishura. Turafise Désiré kuri telefone. Allô? Telefone imirongo imeze nki. Turafise Désiré kuri telefone. Désiré uratwumva?
Ndabumva. Yego ndabumva.
Yego me tubasabe mugire ico mushikirije.
Oje na ico nagomba gushikiriza kuri uwo mu Muhuta w'Abarundi kuri ubu rwego rw'umuhuta w'Abarundi ye nagomba mu bisanzwe gusaba cyane cyane uwo Edward wo muhuza turazi ingene yari yarifashe agiriye umushyikiranganji w'intwara yo hagati imigambwe myinshi igasambuka yeshi rero mu bisanzwe twabagomba yayerekane neza ahahagaze asubize ahuza imigambwe yongere Abarundi bamugire kucyizere kuko n'ubuye turacyabona yuko menga akorera umugambwe wamushyizeho CNDD-FDD.
Eh muri aya mezi atandatu n'igice gusa amaze muramaze kubona umugambwe akorera
niwe wamushyizeho kandi turaje ingene yakora kiri muri uwo mugambwe n'ubundi twizera neza yuko yashobora guhuza Abarundi.
Désiré yashyizweho n'inama nshingamateka y'u Burundi niko n'amasezerano yarusha abivuga nibo bamutoye sukuvuga yuko ari umugambwe naho aribo bagwiriye mu mugambwe uri ku butegetsi ntibica bisigura ko ari umugambwe wamushizeho yashizweho n'urwego rw'igihugu ariko rwego rw'inama nshingamateka
igituma tutavyizera neza niyo nama nshingamateka murabona ko igwiriye mu mugambwe se n'FDD naho ayo barimo bonyene batoye itegeko ritegerwa kwemerwa kandi nk'uwo batoye ategeza gutorwa.
Egome egome ariko simwoca mubimwagiriza naho nahatari ngaha ngo yisigure canke yisobanure kuri ivyo muvuze ariko turiko turabira hamwe muri rusangi ntituraba ngo ni Eduardo canke ni Rukara turiko turarabwo rwego kuva rubaho mwebwe Sophonie mwebwe Désiré ntaco mubona kigaragara ubwo rwego rumaze gukorera Abarundi.
Aya nta kigaragara cyane uwuye mu bisanzwe uyuye wewe nimushaka ntiturabona ibyakora mu bisanzwe kwari nko kumukebura kugira abanyene yerekane uruhara afise ariko mugabo ubuye hari ibintu by'amatati y'amatongo biguma bibimbwa ha mu Burundi aya bantu bo murakuwe mu matongo yabo bariko bubaka ingoro y'umukuru w'igihugu mu gatunguru n'ubuye abo bantu baguma batoragutura ahari amayetaje barayabomaguye nta muzibukiro mugabo nta munsi n'umwe turumva n'igihe na kimwe yagiye kuharaba cyangwa ngo yagire icyo abikuzeko.
Icyo kibazo cy'ababomuriwe amazu aha ariko hubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu cyavuzwe n'ubundi yavuze imbere yawe ariko tuzomurondera ubugira kandi ibibazo ni byinshi ibibazo byose twabyanditse tuzoyimubaza nitwasubira kugirirwa ibakwe tukamuronka. Turafise Blaise kuri telefone. Blaise mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego me Blaise muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Tubino mu Burundi.
Ego.
Turi mu Burundi.
Ego me bandanye.
Omba adasha kubaza ariko vyukuri aho muhuza. Halo?
Ego turabumva.
Oyari umuhuza kubera umuhuza ava mu mugambo bikaba bigashoboka ahubwo iyo yatumaga umuja mutamanye nitwa Rukara naho nawe yari ufite umugambo uri ku butegetsi yaranagerageje kuvuga make kandi agerageza kutiyerekana mu Barundi yuko afite aho yegamiye yego nta kindi nawe amaze mugabo ibaza yuko uri hari uwundi uno munsi.
Blaise reka ndakwibutse yuko umuhuza atorerwa imyaka itandatu kandi ntiyisubiriza niko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga. Mu Rukara ntakundi ari kubandanya arongo urwo rwego
uva rero mu gihe atari kubandanya ni kuvuga yuko n'ubure ntawe uriye dufise kuko nta muhuza aba afise umuganga baho urumva rero tufatiye ko umuhuza Rukara yagiye nta wundi dufise
Narukara yagirizwa yuko ari mu mugambwe CNDD FDD nyene urumva ibibazo by'abarundi biragoye hari cyo bandanye uvuga
ego mugabo urumva nawo uwaza ko ari igamye mu mugambwe uri ku butegetsi nayo ko baba bakoze bitangaje nk'ibyo ubunye ari huno munsi ubunye ari kandi nta mundi n'umwe atamuzi mbese n'amakungu yose ku byo barakoze cyane cyane bibi kuko nta muntu akora ibibi gusa nawe yakoze icyiza kimwe ngirango nk'iwabo umuntu ari wabo Ndi akureye bibi n'izishi kuvuze ko ari umuhuza nawe urumva ari n'abarundi bose bagwara imitima murakoze
ego murakoze reka twakire bre twakire Elia kuri telefone Elia mwiriwe
neza cyane rwose ku isi rya Amerika
tubasabe Elia mushikirize icyumviro cyanyu cyangwa ikibazo
ekome murakoze cyane rwose ku murongo cyane nashaka gushikiriza ku cyerekeye umuhuza nuko nyene yafatiriwe sinirirwa ndabaza ahubwo cyangira intererano nterereye igikuru si uko umuhuza aba ava mu mugambwe umwe cyanke uriya ahubwo jyewe icyo mpora niyumvira hanini igikuru ni ibintu abakora byo guhuza abantu baba bafite ingorane hama zikava mu nzira zikajya mu buryo ibintu byose bikagenda neza cyane rwose kuko kuba ava mu mugambi icyo ni kimwe kandi kuba ari umuhuza wewe ubwiwe aba ari umuntu numva yuko bitandukanye n'umugambwe aba avamo cyanke umuryango aba avamo jyewe icyo nicyo cyiyumviro nashatse guterera uno munsi ku radiyo rya Amerika murakoze cyane rwose kuba mumpaye umurongo muri aka kanya ndi ngaho ibijumbura mu buruzi
urakoze Blaise ikiganiro ni muri sanga twariko Elia murambabarira urakoze Elia ikiganiro ni muri sanga twariko duca irya nino ibikorwa by'umuhuza w'abarundi amaze imyaka ugwego rumaze imyaka irenga itandatu rukorera abarundi mbega rwa maziki ibyumviro bitandukanye mwabishikirije ariko twari twifuje kuba turi kumwe n'umuhuza ntivyashobotse kuko yaciye afatirwa n'ayandi mabanga y'igihugu atamushoboke kugira abane natwe muri kiganiro twatwemereye ko tuzomurondera nitwa muronka tuzosubira kumutumira tusubire tuvugane kuri iki ikibazo nyene cy'ugwego rw'umuhuza turabashimiye rero ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro Fatumasi Alimase Karaniwe dufashije gutunganya ibi biganiro mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica ku ijwi rya Amerika Ikigaza cyawe gihora kuri nge abamarayika bahora bankikije izina ryange ryanditse ku mutima wawe ndi umwana mu rugo kwa data yeah 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 amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima Wagerana nawe kwisi yose Zamuya maboko nguhe icyubahiro Kuko muri wowe hari byiringiro yeah. Amahoro Ibyishimo Munezero Bihora biri mu mutima wanjye Amahoro Ibyishimo Shobozwa Jose na umimbaraka Amahoro Imbabazi zawe Izanyoma uteka
My hope is my place is smooth face smoke case. Case he shed blood for me. I thank him for Christ died for me. He will come to the light shine on me. He will ride, homie. I take chance for change to know God, homie. The truth, the Bible never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie.